indiana za politike zaduse mu Burundi mu mwaka w'2015 zatumye igisata cy'abaharani agateka kazina muntu gicikamo kubiri bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu abahunze igihugu babona ko imyaka 5 iheze yabaye mibi muri ico gisata rero ari nibizi atwara runani rwabo coalition burundaise de défenseur des droits de l'homme yavyiganije ujya Amerika kuri uyu munsi yahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe
abantu baricwa ukamenya nta kibaye abantu baracanyuruzwa bagatorwa imivyimba bakagenda amazima yongwe harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakakirwa imanza batanitabye no kwitaba cyangwa imanza nazo ntizikurikiza amategeko nk'umumenyesha makuru agiye gutohoza baciye bamufata ataka ibi yakoze uharaniye agateka kazina muntu akagenda gukurikirana aho bari ko barahohotera umuntu akacafatwa nka rusansi muri kwiraba mu bakozi ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko
kurundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri ico gisata bagiriza banibizi nabo bakorana kwibikorwa byabo ari nk'iby'umwansi w'igihugu General Hakizimana atwara ishirami Foricone F rigwanye kimenyana na kamwana wa mama kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ni bikorwa akenshi usanga bihengamye ari bikorwa bivuga igihugu kutariko ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agatakazina muntu ari bikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora
abahunze bobo siko babibona erani nibizi arongoye runani rwabo yemeza ko batarabwa giza kuko badoma urutoke ku bitagenda neza mu gihugu bahunze
twebwe tuvuga rumwe n'amategeko ico ni icitwazo mu gihe werekanye aho ibikorwa bya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavugana rumwe na leta kutavugana rumwe na leta n'uburenganzira bw'umuntu wari we wese binategekanijwe mu mategeko nimba turunka nayo makuru tuyahabwa nabo muri leta turakorana n'abarundi bose mu budasa bwabo icyerekana ko tutari abansi nuko umunsi abo batari muri leta bahavuye canke bagahohoterwa nkuko bari kwahohotera abandi baza birukira twebwe
imyaka 5 iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburabujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazina muntu gusa General Hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa
haravuzwe iby'ihonyabwoko ntijyaba twaravuga ko atakintu na kimwe kiranga ko oba ihonyabwoko mu Burundi kihari haravuga ko amatora toba ibyo byose byarabaye kandi biba amahoro n'umutekano murabona ko Burundi bwarayibukuwe muri bya bihugu byigwa muri kakanama kisha muza makungu oni izaba n'impunzi ziri nyuma y'igihugu zahungutse kubwishi tukadushima inkene yatake kazi na muntu kifashe no munsi twagiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi
leta y'u Burundi yiyemeza ko itazohengeshanya gukingira agateka kazi na muntu n'abagaharanira Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta yabivuze kuri uyu wa kabiri ariko arashima ingengo y'inama nkuru y'umutekano gishami mpuzamakungu ONI yo gukura Burundi ku rutonde rw'igihugu bibangamiye umutekano ku isi
Burundi burabandanya kumenyesha makungu kwa agateka kazi na muntu kubahirizwe kw'abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere leta y'u Burundi iboneyo akakajyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano nkako iryo ni ryo hangiro rya leta
naho biruko iyo leta yagirizwa guhotera ako gateka ndetse abashingwa manza baramaze gushikana amadosiye atari make muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ yabakekwa ko ayo mabi Maitre Rambere Nigarura numwe muri abo bashingwa manza
abantu barenga 2200 nibo ibashoboye gutanga amakuru n'ivyagirije biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ari naco mbere icatumye mu harugurugwa amatohoza nyizina n'amadosiye rero yatanzwe harimwo abari mu gihugu n'abari hanze bategezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse ivyo bita ho verification tukibaza yuko atagihe kinini gisigaye kugira ngo basabe isentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe kubakekwa ko ibyo byaha bakubitwe ntaye mu gahanga kuko ibyaha byakozwe mu Burundi n'ibyaha bitagirwa ikigongwe n'ibyaha bitata igihe
urunani rw'abaharani agateka kazi na muntu mu Burundi wemeza ko ibice birenga 80% byabo basigaye bakorera hanze y'igihugu kuri uyu munsi ONI isaba amareta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazi na muntu mu itangazo ryayo ONI yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye haba kuri leta canke ku migwi igwanya leta Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.